Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Gushurashuza ku nguvu abakenyezi n'abigeme be no gusinzikariza ubuzima abantu biri mu vyaha inzego z'umutekano z'u Burundi be no gwaruka gwimbonera kure bagirijwe n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi kuva hadutse indyane mu mwaka w'2015. Benshi mu bakorewe ayo mabi ntibahasige agatwe baca bayanyaga bagahungira mu bihugu bitandukanye na cane cane mu bihugu bibanye. Hari bamwe mu bahungiye mu gihugu kibanye c'u Rwanda bagize amahirwe y'ukuronka amashirahamwe abegera akabafasha kuva mu gahinda barimwo. Aha twavuga nk'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi umaze umwaka ukwirikirana abarundi 13 bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bakorewe amabi atandukanye. Muri uwo mwaka bahawe inyigisho zo kubavura ibikomere byo ku mutima be no kubigisha umwuga wo kubatunga. Mbe none izo nyigisho zoba zarashoboye kubavura ibyo bikomere batewe n'uko guhohoterwa. Ibi ni vyo tugira tubayagire muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu wa 10 kigarama umwaka w'2022. Josine Kaze nije ngire ndakibashikirize Kaze. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 kigarama uno mwaka turimo 2022 abarundi 13 b'impunzi bararonkejwe impamanya bushobozi bita certificat mu mwuga wo kubarira. Uko ari 13 ico bahuriye ko nuko bari barihebuye kubera bahunze bamwe bafashwe ku nguvu abandi basinzikarijwe ubuzima. Izo nyigisho zarashoboye kubakura mu gahinda barimwo nkuko babibwiye bagenzi bacu ba Radio Inzamba.
Nari narihebuye nashikiye I Kigali mbaho nabi mu buzima bubi nabaho jenyene nta muryango nari mfise ariko ho bamaze kudushira hamwe nabonye umuryango muvuma de fame yatubere umuryango cyane n'abanyeshuri bagenzi banje twiganye ba mbere umuryango nk'abarundi kazi twakorewe ihohoterwa baratuganirije cyane bakakubwiye ati banzurira uvyibuke kugira ngo bigusohokemo rero twararize turabyibuka bidusohokamwo baratwiyegereza cyane bya bindi byose byari biturimo byibazo twahuye navyo byihohoterwa byagiye bituvamo bwa mbere sinasinzira naricara nkiyumvira ivyambaye ko kera ariko ubu ndajyama nkasinzira nahuye nabandi nungu kubwenge namenye gushona byarangyoheye cyane ivyo ntarinzi ubu sinofasha impunzu yanje ngo ndayishire wundi mutayeri ntanje ndayishonera ubwanje kandi n'umwana wanje sinobona akeneye impunzu ngo nje kuyihuye wundi mutayeri ndayishonera ubwanje
ubwa mbere ntarabonana nabo ba barundi nyine bene wacu nanigunze ariko ntanguye izo nyigisho yaramfashije cyane kwibona mu akazi kiwanje ntakorera uwundi hari impunzi usanga zitafise ubuzima ndi mu mpunzi rero zigira icyo zikora uno munsi nkora nk'umurundi yibuka iwabo ariko nkora ngamije kubaho kugira nibuke ni wacu byanafashije cyane rero kuba nikorera nafasha n'abandi ubwa mbere narafashwa ariko nanye nafasha abandi
njya tworohera abantu usanga bafise inguvu nke mugabo gahoro gahoro bariyakiriye hajye ubwigunge n'icyo cya mbere kibi ngo umuntu amaze kwisanga mu bandi urushe bakatubwira n'umwarimu ati ubona atamerewe neza ahaguruke atembere aba batuzanye mu psikologe akadufasha byarangaruye cyane kuko ino saha umuntu ashobora kuvuga ati nanje ndafise ahantu ndi ndafise ikintu shoboye ndafise aho nshaka gushika ibyo byose rero byavuye muri aya mezi tumaze turiko turiga kandi turabishima cyane mwabonye impuzu ziri hajya zashonywe zijya harimwo izoranye na shonye kandi mwabonye ko ari nziza yabajewe y'ababana ya madamu twese turamaze kuzambara izo na shonye.
Serafine Nisabwe wo mu muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano yari ajejwe kuba kwirikirana avuga ko rutari urugamba rworoshe.
Bagishika twaba turiko turavugana nk'uko ugasanga umwe hari akantu kamukubise ku mutima akaturika akarira tukamureka akarira agaheza hama akagaruka akumviriza gutyo byagiye birahera ariko bari bafise akabonge bari bafise umubabaro udashobotse kuri ntibyari byoroshe kuko wararabuti aba bantu basinzikaye abantu bakomeretse ku mutima bizogenda gute kugira ngo dushobore kubavugisha natwe twarumva ubwoba twishira mu kibanza cy'umuntu yahohotewe tukimvira tuti umuntu ni nk'abarijewe nahohotewe nabitwara gute twishitse mu mwanya wabo rero dushobora kubayobora neza kandi urabona ko batsinze neza kandi nabo baryohewe
naho baronkejwe inyigisho umuhari w'abakenyezi n'abigembe ngo uzoguma ubafashe mu mugongo kugeza abagere aho bishobora Jean d'Arc Zaninyana ni warongoye uwo muhari
twari yumvire yuko dutegerezwa kubatekerera ikintu mu bantu 10 babize ibintu byo gushona bose bafise amamashine batahana twari yumvire yuko aho bazoshobora gushinga iyo atelier yabo tuzobafasha kubarihira amezi makeyi ariko kandi amezi ane ariko kandi twarashoboye kubiyumvira mu bintu byose bijanye no gukora iyo atelier nta kintu na kimwe bashobora kubura muri abo bize gushona hariho indwi bashoboye kumva yuko bashobora gukorera hamwe bakugurura atelier ari hamwe urumva n'ikintu gikomeye cyane hambavu yuko twabahaye ubumenyi twarashoboye no kuvuga gukrea imiryango yabo bantu bakiyumvanamo bakaramukanya by'ukuri bakagiraho bubakiye kuko kuba mu mahanga ukaba uri wenyine sico kimwe nko kuba mu mahanga uri kumwe n'abandi
uwo muhari utegekanya kandi kubandanya ugo rugamba rwo kuvura ibikomere abakorewe amabi mu kubigisha umwuga wo kwitunga no mu mwakuza bagasaba n'abandi babishoboye kwiyegereza abantu nkabo kuko ngo agahinda abantu bakorewe amabi bajamwo iyo bahuye n'ababafasha gahera aha niho tugarukije ikiganiro ku isoko cuno munsi Josine Kaze mwari kumwe nkaba ndabikebanuye naho kuwa gatandatu za mu kindi kiganiro nk'iki
cyari ikiganiro ku isoko